Roni Fatu Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose, aho mutwumvira haba kuri radio zanyu, kuri mudasobwa cyangwa se kuri telefone mugendana, kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Njuti bagenzi nabo mwese muteza amatwi I radio Ijwi rya Amerika, turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri iki kiganiro dusangira ijambo. Abo tugiye gusangira ijambo uyu munsi batuyagira ku byerekeye injyane ziri mu mugambo w'abadasigana iprona uturukamo icegera c'umukuru w'igihugu w'u Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru, tubahaye ikaze.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Aho hari ku munsi wa kabiri w'iyendwi itariki 11 z'uko kwezi kwa gatanu kumugumya ingoro y'umugambwe w'abadasigana iprona, hariko habera inama y'ibiro nshingwabikorwa ya komite nkuru y'uwo mugambwe. Yamara abona bari bankiwe kwinjira
twumvise akamije yuko urongozi bw'umugambwe bwahejeje ikiringo ko bwahamagaye inama ya biro nshinga yuko bya komite nkuru y'umugambwe. Rero nk'uko bisanzwe twari tuje kwitaba ku butumire, ariko dufite ngaha twasanze bamwe babemera kwinjira abandi babahira kwinjira. Rero turi mu bo babuje kwinjira gushika n'ubu uri turamenya igituma cyatangaje, kandi nuko hari n'abandi twabonye batari mu biro nshinga bikorwa ariko bari twarinjira, abandi nabo bameze kuba bari mu rwego rwego ntibakundirwa kwinjira.
Iyo nama yahavuye ifata ingingo ruhasha yo kwirukana muri uwo mugambwe umushinga mateka Gaston Sindimwo yahora ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Anise Niyongabo yahora ari umushinga mateka na Isidore Mbayahaga. Ijwi rya Amerika ryahaye ijambo Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, aratubwira ico bisunze mu kwirukana abo banywanyi batatu bakomeye b'ibicocoro n'inararibonye muri uwo mugambwe warondeye intayo kwikukira ku Burundi.
Ibiro nshingwa bikorwa vy'umugambwe w'abadasigana ya Iprona byakoranye kugira ngo bice hijya no hino ikete yari yanditswe n'abanyamabanga ba mbere b'umugambwe mu ntara, aho bari bakoranye ku igenekerezo ry'indwi rusama 2021, kuko baca hijya no hino amakete yaramaze iminsi yandikwa, yandikirwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, yandikwa n'abadasigana bamwe bamwe, tukabona ko abo badasigana ko ari hirya duce hirya no hino ngo turabe ko by'ukuri ibyo bavuga ari byo. Tumaze guca hirya no hino twasanze abari banditse ayo makete ari abantu ubwa mbere dufatiye kuko abari banditse ikete n'uwitwa Isidore Mbayahaga, uwo nawe ibiro nshingwa bikorwa mu 2017 byari byaramufatiye ibihano byo kumwirukura mu biro nshingwa bikorwa no mu zindi nzego, kuko yasibi ibikorwa by'umugambwe ntasubire gukorera kubera rero mu 2017 ntiyari yarasubiye kugaruka, twasubiye kumubona mu gihe cy'amatora. Bahoze ari umukenguzi amateka ya Anicet Niyongabo mu 2019 nawe nyene yarigenjeje nabi ibiro nshingwa bikorwa biramufatira ibihano byo kumukura mu biro nshingwa bikorwa. Yabandanya rero akora mu nk'umuganya mugambwe mugaba atari mu biro nshingwa bikorwa atari no mu biro by'imboneza z'umugambwe w'abadasigana cyo twita Conseil Supérieur d'Orientation du Parti Iprona. Umushinga amateka Gasosi Ndimwo nawe nyene turavye kwandika amakete nk'ayo yararaza umugambwe, yarasanzwe ari mu nzego zose, ari muri Conseil Supérieur, ariko ibibazo yarafise akaba atigeze abishikiriza mu rwego ngo bavyige babyicarire. Tukabona yuko no mu nama ya Comité Central yari yabaye yari yanditse amakete ayiburagiza, ariko byatako akaguma aza aburagiza abadasigana. Nico gituma bakuru b'umugambwe mu ntara bari baciye basaba yuko tworaba vy'ukuri yuko abo bantu bakira badasigana bagifise akaranga mutima k'umugambwe. Nico gituma tumaze gusuzuma ingingo ya 11 iraba vy'umugambwe badasigana iprona iri muri statute n'ingingo ya 13, twabonye neza ko abo badasigana ubwa mbere abo bari bahanywe bakabandanya bahotorera mu kabi yuko ingingo ya 13 ivuga yuko wakoreye undi mugambwe canke uwagararije inzego z'umugambwe akabandanya ajuragiza umugambwe izo ngingo rero zica zimufata nizo ngingo no munsi bironshingwa bikorwa vy'umugambwe bigizwe n'abadasigana bashika bane bane ku ntara canke batatu bivana bakoranye kugira ngo barabe ko vyukuri ivyo bikorwa bakoze bishobora guhanwa naha rero bace bafata ingingo yo kubahana kuko turavye ivyo bakoze nibivyararaza umugambwe nibituma basuzugura inzego z'umugambwe nibituma umugambwe ushobora guhungabana none umunsi neje rero mu mugambwe badasigana ni ngombwa habeho kirazira nico gituma umunsi twafashe ingingo zo guhana tukabarukana burundu mu mugambwe badasigana iprona gutyo amategeko y'umugambwe agakora ivyo bizogabanya kajagari mu mugambwe
abo banywanyi bobo bonako bahohotewe banaheruka ndetse kwitura umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu mu makete ijwi rya Amerika rifise bamwandikiye bamusaba ko yobabera umuhuza kuko ariwe aje gutunganywa ry'imigambwe mu gihugu mu rwandiko rwabo abo banywanyi b'umugambwe iprona bemeza ko batacemera uburongozi buhari babwagiriza amakosa azingamitse uwo mugambwe arimo gutwaza umukazo no kunyuruza amatungo y'umugambwe Gaston Sindimwo anese niyo ngabo na Isidore Mbayahaga nibo bateye umukono kuri urwo rwandiko nk'abaserukira abandi ku izina ry'abagenzi we anese niyo ngabo yiganiye ijwi rya Amerika ayo makosa
murakoze muvuga muti amakosa twagiriza indongozi z'umugambwe zirongowe na gashatsi muri iki gihe ni naya ayo makosa nuko gashatsi nawe ari kumwe bake bahonyanga amategeko agenga umugambwe mu byo bakora byose tubagiriza ko bihambira ku burongozi bw'umugambwe kandi igihe cararenganye kubera ikiringo batorewe caheze kera abarongoye umugambwe mu makomine mu gihugu cyose bahejeje ikiringo cyabo mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2019 abarongoye umugambwe mu ntara zose z'igihugu barengeje ikiringo cyabo mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2019 abari barongoye umugambwe nabo ikiringo cyabo cyaheze tariki 14 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2020 murumva rero yuko inzego z'umugambwe zamaze guta igihe kubera ikiringo cyazatorewe cyaheze muri iki gihe rero nta nzego zishobora gufata ingingo zihari twagiriza abarongoye umugambwe muri iki gihe ko banki ibiganiro kandi arizo byari bikenewe muri iki gihe atanzego zikiri ifise ikiringo cazo atanzego zikiri mu mategeko hakwiye ibiganiro birimo abadasigana bafise ivyiyumviro bitandukanye kugira ngo tuje hamwe turabe ingene umugambwe wacu usubira kuronka inzego zishasha dutegura amakoraniro kuva mu makomine mu ntara no mu gihugu kugira ngo dukurikije amategeko tugenga usubire gushiraho inzego z'umugambo umugambo usubire gukora uje ku kivi witegurire ibiringo vya politike biri imbere ikindi tubagiriza nuko ubiye amatungo y'umugambwe ku mugaragaro bakagenda baragurisha abamazu abamatongo abamaparcelle mu bisagara bayagurisha bidaciye mu mategeko kandi amahera bakuyemwo bakayatwara kuyakoresha ivyaho bo nyene n'imiryango yabo bwa kabiri mwatubajije ko twaba tutubaha uburongozi bw'umugambwe twebwe mu bisanzwe turi abantu bubaha turubaha abadasigana bose turubaha n'abarundi bose ariko uburongozi ntitwovuga ngo turabwubaha canke ntitubwubaha kuko nta bukihari nababwiye yuko inzego z'umugambwe muri iki gihe zataye igihe ibikenewe ni uko ahubwo twoja hamwe tugashyiraho inzego kugira ngo umugambwe wacu usubire kuja mu mategeko umugambwe wacu usubire gushiraho indongozi zihuje imbere indongozi z'ukuri dukurikije amategeko y'igihugu dukurikije n'amategeko agenga umugambwe hanyuma izo ndongozi bitwazironka tuzozubaha nk'uko bitegerezwa
yamara uburongozi bw'umugambwe bwo busanga kwandika makete atari wo muti abakuwe mu mugambwe ntacu bibabwiye ndetse bemeza ko atacu bizohindura mu bikorwa byabo bongera ko kwingingo yafashwe n'abatabifitiye ububasha anese niyo ngabo
twabifashe nkuko atacabaye mu mugambwe badasigana iprona kuko abo bantu ni basomambike bagashatsi yarabahamagaye kugira ngo bamufashe kwandika no gusinya ibyo yifuza ariko ibiro shingwa bikogwa guko byatowe na komite nkuru y'umugambwe mu mwaka w'2016 mu kwezi kw'icenda sivyo byakoranye benshi mu babigize babadasigana bukuri babadasigana bijambo nijunja barabagiye kwinjira kumugumya barungika abasoda bacungera icegera cy'umukuru w'igihugu kubabuza kwinjira kumugumya abandi no kubatumira ntibabatumiye murumva rero yatumiye abatatowe benshi batatowe na komite nkuru y'umugambwe batagize rero ubwo rwego bagenda kumufasha gukora ibyo wenye nashaka ibyo rero nta gaciro tubiha nta numwe byohungabanya twebwe tubona ko atakamaro igikenewe nuko ahubwo hoba ibiganiro kugira ngo dusubire kugira inzego zirongoye umugambwe muti mugiye gukora iki guhera ubu tugiye kubandanya dukora umugambwe w'abadasigana iprona kuko n'umugambwe wacu kandi tuvugira kugira ngo abadasigana birigwa bararenganywa bashobore kugaruka basubire gutunganirizwa tugiye kuja inama n'abadasigana bose hagati mu gihugu kugira ngo turabe ingene umugambwe wacu usubira kuronka inzego nshasha zemewe n'amategeko kandi zemewe n'abadasigana tugiye kandi kuvugana nabo muri leta bajejwe itunganywa ry'imigambwe kugira bakurikize amategeko nk'uko amateka n'amategeko bibarekurira bafashe umugambwe w'abadasigana iprona gusubira kuba umugambwe nk'iyindi ukurikiza amategeko kandi ukurikiza amategeko y'igihugu ugakurikiza n'amategeko abugenga wonyine kandi ukaba umugambwe ukorera abadasigana utari umugambwe ukorera umuntu umwe cyangwa abantu babiri utari umugambwe uguri abawurongoye bitwa ko bawurongoye bagurisha ibyabo byose kugira ngo bawusige wera yakoze
umucinga amateka Abel Gashatsi atwara uwo mugambwe arakurira inkone kugishitsi abafuzwe
indongo z'umugambwe zo bene umugambwe bari muri urwo rwego nyobozi ariko rufise n'uburenganzira bwo gufata ingingo baraheza barafata ingingo yo guhagarika burundu kuba mu mugambwe abo bantu batatu umwe asanzwe ari mu nzego zose z'umugambwe umushinga amateka Gaston Sindimwo n'uwahoze ari umukenguzi amateka Musete Niyongabo hamwe na Mbayahaga Isidore abo babiri ba nyuma bakaba bari basanzwe bari mu bihano
naho ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu bukurikirane hagufi ibikorwa by'imigambwe ataco gurashikiriza inkurikizi za mbere z'iyo ngingo nuko bamwe mu bahanywe bava mu nzego za leta zikomeye barimwo itegeko rigenga inama nshingamateka rivuga ko umushinga amateka yirukanywe n'umugambwe wiwe aca atakaza ikibanza yari afise aha urabwa niyo ngingo ni Gaston Sindimwo azoca asubirwa n'uwundi azokwizerwa n'umugambwe iprona aha twakwibutsa ko gihe cyose hegereje amatora canke inyuma yayo gato bimaze kumenyekana ko umugambwe iprona wamucikamwo amashami kuva mu mwaka w'2005 rigeze gatanu iprona ucikamwo ibice wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu kuri leta ya iprona Frederico bamvuga inyumvira aragerageza gusigura igituma umugambwe iprona ugeze kure ucikamwe amashami mu mwihoyezo yagiriye ijwi ry'Amerika bamvuga inyumvira abona ko amaronko ariyo nkwezi y'amarere aho umwe wese ashaka kwikundwa kaza ku mugambwe uri ku butegetsi
murakoze no kuntumira muri kino kiganiro kugira ngo dusangire ijambo nabaza gukurikirana kino kiyago tugiranira kuri no radio ya Amerika. Rero ku kibazo muvuze kijanye n'ibidusanga mu mugambwe wa iprona ubwambere no tubisanga mu mugambwe wa iprona gusa tubisanga mu mugambwe myinshi ariko birakomeye cyane mu migambwe y'iprona usanga amashami amaze kushika kuri atanu mpamvu ziri nyinshi mpamvu ya mbere ku bwanje nuko burya uravye akahise ku mugambwe wa iprona umugambwe warushimikiye ku byiyumviro bishasha rwa gasore yarafise yashaka gutuma igihugu cy'u Burundi kiva mu ngorane kirimwo hanyuma kikaja mu nzira y'iterambere ibyo byiyumviro ntaco bipfana n'ibyakurikiye mu nyuma kubwo gasore apfuye hacye habi njyane hagati y'abatone batutsi muri iprona ntibasubira kumvikana intumbero rwa gasore yariko arondera guha igihugu. Kindi umuntu ari buvuge ni ibijanye ningene kuva mu 36 haci hazi ntwaro za gisirikare maze iprona isikari koreshwa nka kurya wofata akarangi ugasiga ku kintu kigahindura ibara mugabo ingene kiba kimeze ibikigize atacahindutse nk'ubufashe isafuriya igizwe n'icuma kwayishyira ku irangi icuma kiguma ari icuma ufashe inkono y'imbumbano wabumvye uhereye ku ibumba ukarizo kariturira ibumba riture ntibicike icuma riguma ribumba mugabo urashobora gushira ko ryarangi inyuma ukamenga byose birasa kandi bidafise akamere kamwe rero nshaka kuvuga nti burya intwaro ya gisirikare ni nguvu ishimikira ku nguvu muri demokarasi naho no kuvuga imigambwe myinshi no kuvuga ibiganiro no kuvuga ibyiyumviro bidasa mugerageza gushira hamwe mukaraba ico mwohurirako kugira biyagirira kamaro bigirira kamaro abanyagihugu rero nacyo gituma asanga rero yo iprona ntiyariho nk'umugambwe yariho nkirangi rya gisirikare rinyegeza ko ari intwaro ya gisirikare gusa ngereranije n'ibihari umunsi ni nkaco kimwe ni intwaro ya gisirikare abavuye mu ishamba ni intwaro ya gisirikare ahanini baca bitwaza utuntu twa demokarasi nkirangi ariko mu mibereho yaho mu gutwara kwabo usanga ahanini vyukuri atari ibintu bijanye na demokarasi rero iprona nibi bya CNDD-FDD burya ahanini ni nkaco kimwe rero hagaca bikibazo ningene izo nguvu za izo uwo mugambwe wa iprona no mugambwe wa CNDD-FDD bishobora kubangikana mu gihugu kimwe kandi bimeze kumwe ntibishoboka no kuvuga kimwe ni ngombwa kimiri kindi baba sirikare batuma iproni baho uyu munsi bariko barasaza abandi barimo barigira mugabo abo bagwaruka gwa CNDD-FDD bagiye mu ishamba umunsi baracariho ninacyo gituma mu bikorwa by'iwabo bagerageza gutuza ikintu citwa iprona abasirikare bakera abari muri iprona kera baboneka utishwe afatirwa ibihano harya n'uryango baheze yangendo ya iprona ya kera ubu rero hacasigara iki muri abo iprona rero harimo abategereye bati bijya rero ibitwegwe twafashe kera n'inzira mbi reka twirondere inzira nshasha hanyuma tujane naba ko twebwe twitwa abatutsi bazoza baraduha hanyuma twitwa ko turi kumwe nabo twitwaje ko amasezerano yarusha yavuga abatutsi reka natwe tujye tugenda mu matora mugabo muri abo matora ntitugenda duhangana nabo tugende tubangikanye nabo kugira ngo tube turavugana ingene nitwaronka batazotwigizayo bahubwo bazoduhamagara tugasangira rero acahaza ikibazo cibitwita icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu mu bisanzwe uje kuba icegera cy'umukuru w'igihugu kandi waciye no mu matora canke bwaciye mu biganiro ntuza uko uzuzanye nawe ivyo muganira kugira mugiraho muhurira nubwo babatsinza amatora wagize programme nabo baragira programme byari kuba byiza ko izo programme zibiri zigiraho zihurira wewe cegera cy'umukuru w'igihuguje ukaza wikoreye nawe ivyo ugizogerageza kuvugana muzoshira mu ngiro bitarayo by'abantu ariko biraba iby'igihugu iby'igihugu buje kibazo rero gica kibangaho mbega ibyo by'igihugu baravyitwararitse cyangwa uyu munsi bitwararitse ibibanza byabo ibibanza by'abantu wewe uje kubicegera cy'umukuru w'igihugu gatucika soma mbike y'umukuru w'igihugu kubera ko zina za kwaca guha kandi ntavyo mugambwe wagutekereye ngo uzokora uretse ko bavuga bati rika urampera ikibanza naka hamisigaye twibandanirize
Umushinga mateka sharenditije nawe nyene twara rimwe muri ayo mashami ntaja kure yabamvuga inyumvira yatubwiye ko ahanini biva ku banywanye b'uwo mugambwe baba bataye umurongo amaronka agatuma bamwe bahemuka maze bagakamira mucoze abashaka kubacanisha mwo
waundati utemuguye umutiza umuhoro ku banywanye b'iyo migambwe no kwitabahemu bahahamiye amaronko ibyicaro vyo mu nzego haba muri leta haba mu nama shinga mateka canke mu nama nkeguza mateka canke bibanza ibyo rero nibyo byashikiye iprona ubu abari ko barashihana muri iprona nabo nyene bahimutse bamudati bampe mukenda muke nibo bariko banigana bakubitana imyereka kugira ba bitoneshe kuri CNDD-FDD kugira ngo ibashire imbere mu byicaro murabona Gaston abayicegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu bari kubashihana na Gashatsi beguriye umugambwe mbayahaga mwarumbise yuko yavuga ati mu matora aheruka yavuze ati jewe ntora CNDD-FDD ibyo akabiye akagenda kwiyamamaza yambaye umutamana wa iprona mugakabwa yuko batora CNDD-FDD murumba yuko arakamara maza atabudasigana bafise na gatonya ninda zabo na marongo barondera nta kindi
nditije asanga inyishu ari uko ayo mashami yose ubafatwa na bamwe bamwe nk'ibisigarira by'uwo mugambwe yose yoja hamwe mu nama rukokoma yo kwiyunga
umuti rero kubyerekeye iprona nuko abadasiganika n'abandi bubona yuko umugambwe CNDD-FDD ataneza uronderera iprona cyarere icakura abantu babahemeka bagira ibikoresho ikabatanya kubateranya uno munsi gatonesha ubuke gatonesha ubundi kugira ngo nyene babicike ibikoresho byayo umuti rero kugira ngo iprona isubire yiyunge ibe umugambwe kujya kwa gasore yawushinze yawushaka nuko abadasigana bobona yuko inyungu zabo ari ukomeza umugambwe w'adasigana iprona ukomeza iragi kwa sikaranwe n'umuganiro duvuko kwa gasore ayo mashami ya bakinanata bakaja hamwe bakavuga bati bahereye mu makomine mu ntara no kuduga ku bigo by'igihugu bakaraba bati reka turabe ingena two kwisuganya tuje hamwe bakavuga bati none tuje hamwe kugira tugire iki kugira ngo duhabuze duharanire amasezerano y'arusha duharanire agateka kazi na muntu duharanire kwisha no kwizana kw'abanyagihugu kw'imigambwe yindi kw'amashyirahamwe yigenga kw'imyesha makuru bafise imigambi bahuriza ko bagaca baja hamwe bagashinga imigwi mu ntara mu makomine kugira ngo barabe ingene boshya mu ngiro uwo mugambi atanumwe akumiriwe atanumwe asizwe inyuma kubera ko CNDD-FDD itamushaka nivyo niwo muti ndayahandi ibiriko bariko barakora ni ndazabo no kwitonesha nta neza y'umugambwe y'igihugu bakeneye badasigana bari ko bararondera kandi ico bumenya nuko ejo aho bukera izobigumura ico gituma abo badasigana uko kwitagasha bakabona yuko ata neza CNDD-FDD iriko irabaronderera
bamvuga inyumvira yunga muri iryo abona ko ukwiyunga kwa iprona ari ku nyungu z'igihugu kuko uwo mugambwe wa Rudoviko Rwagasore yarondoye ntayo kwikukira ufite kibanza gikomeye mu gihugu
twarigeze kuvugana n'uyo yari vice president yaratubari ati je w'amezi na tatu nana natanye rahera tabonanye n'umukuru w'igihugu none mwa muri ko muratwara na gute wewe umva wucitse umucangero uje wewe uca mahera ibisigaye ntabihari ntabyo mwumvikana ntabyo muganira kuko ntacho mwavuganye ko muzaza murahurirako uricara ngaho ugafungura mahera yawe ukarondira intendance hanyuma igihe cyo cyawe giheze ukagenda rero bigaca bitera iki umujinya abasigaye inyuma mu mugambwe nabo bataronse kuko CNDD-FDD yaragize politike nshasha y'ukusambura ibintu byose by'abantu bashobora kwiyumvira kugira bose bacike abasavyi ba CNDD-FDD kurusanga rero abo bantu baje ngo n'abanyamigambwe bandi baje gucika abasavyi ba CNDD-FDD ibi ndabiyora no muri fraude bubiri ko biraza ubusanga abantu batakiri mu vyemo mu karanga mutima k'umugambwe ahubwo binjira mu kwinjira mu mugambwe wa CNDD-FDD bakaca bacika abakozi b'umugambwe wa CNDD-FDD mu migambwe wabo nivyo biri muri iprona n'uyu munsi muri Frodebo nkuko nariko ndabivuga biriko biraza anahandi ho bya SNL bya FNL bya Jekera usanga rero uyu munsi ingorane dufise ni ingorane y'umugambwe utegeka ubone cyo wacu uvuga uti mine ne hobiki icoba nuko umugambwe utegeka uhinduka hakaba imigambwe myinshi ikemerwa hanyuma ikemerwa mu mibereho yaba abantu bagakora ibyo biyumvira bagatunganya igihugu nkuko ibibazo bibisaba ibazo by'igihugu bisaba ku itunganya urishasha ry'igihugu icokorwa cobanza kubuza nyamukuru no kurondera ingende mu Burundi hoboneka intwaro iza kutorera inyishu ibazo by'abanyagi kandi itishira imbere idashira imbere umuntu ishira wabategetse ishira imbere uwo munyagihugu abwirizwa kuva haryari uwo nyarucara abwirizwa kuva haryari atambara ibirata gwaye imvunja atambwaho gazafise atagatonga afise atakazoza afise nuyo intwaro yoze ubwiza kwitwararika ikerekanirwa niwo muntu azoba umuntu nk'abandi murakoze
umugambwe iprona niwe wamaze imyaka irenga 40 utwara igihugu ku ntwaro z'umugambwe umwe kuva igihugu cikukira gushika mu matora y'umwaka w'igihumbi 1993 gushika nubu uwo mugambwe wamufise ikibanza cicegera c'umukuru w'igihugu no mugambwe ufatwa nk'ubwoko bw'abatutsi ndetse amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro yerekana ko ari umugambwe uharanira inyungu z'ubwo bwoko bw'abatutsi ubu budacikana n'ibice 15% % by'abarundi bose
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Nchuti bagenzi namwe mwese mwari muteza abiri kino kiganiro dusangira ijambo ani ho tukirangirije turabashimiye mubandanye mujyohegwa n'ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ahanje Pierre Clavier niyo nkuru twari duteramanye ndabifurije ibihe byiza mugiraho muba mwubahwe
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka kuri politiki yo mu Burundi. Turasubiramo ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize mwateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda.
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo